Hii ni Radio Hijui ya Amerika. Hijui ya Amerika je kwa shikiliza vigani vya radio mukirundi ya mukira Rwanda murundi mutukumbira kuri mirongo migu fya shortwave kumetere 19 no kumetere 22 mu Rwanda mutukumbira kuri FM 104.3 mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kukiwanza cha makuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Hijui ya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro mwisanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ku itariki ya 8 gushika ku ya 12 y'ukwezi kwa 11 urwaruka warongoye abandi ku mugabane wa Afrika rurenga 10,000 ruriko rurakurikirana inama itiriwe Africa Youth Leadership Summit Youth Leader Summit 2021 igira gatanu. Iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu seruko bwa Afrika EAC rifatikanije n'ishyirahamwe rijejwe iterambere no gufashanya MSTSCDC ni ukuvuga ngo Training Center for Development Cooperation. Iyo nama ishyira imbere imigambi urwaruka ishyirahamwe EAC iri ko ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Ikivugo cy'uyu mwaka ni kazoza ka Afrika kugwizuzi kuronsa bifungurwa n'uburaro urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika. Bitekanije ko n'urwaruka rutashoboye kwishikira ya Arusha rukurikirana ibikorwa by'inama hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe na bamwe mu rwaruka bavuye mu Burundi no mu Rwanda ruriko rukurikirana ibikorwa by'inama. Turi kumwe na Eric Nsengimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Muraho Eric Nsengimana.
Turashima namwe muraho Washington.
Ego turakomeye ndabona ho muri Arusha ma telefone ntiyoroshe. Turi kumwe kandi na Beni grâce bimenyimana akaba ari mu rwaruka rw'abanyarwanda. Turacyarondeye telefone yiwe turabona ko itari kwirarengana neza ariko mukanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Kelly Eni Ela Bukeneza haranira ineza y'urwaruka mu Burundi. Tugarutse kumwe mwebwe rero Eric Nsengimana, iyo nama yatangwe ku munsi wa mbere iriko igenda gute gushika?
Murakoze cyane. Inama yatanguye yarusha ku munsi wa mbere iri kugenda neza. Ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe na n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajejwe kwaruka muri Kenya. Kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabyemo n'u Burundi, aho n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushyikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze, kuko urwaruka rwishi kubera ibihe turimo bya Covid ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi umunani. Hano hakaba hari nk'ibihumbi bitatu yarusha. Rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe, kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose, ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa, none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
murashaka kutubwira nko gwaruka rwo mu bihugu byegeranye n'u Burundi rwitavye iyo nama
gwaruka ruri mu bihugu byegeranye n'u Burundi ni Kongo na Tanzania niyo rikirabera u Rwanda nago ruri mu bihugu byegereye u Burundi ruri ngaha kanini kwishi cyane kwashoboye kwitaba ino nama ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama ino nama mpuzamakungu y'ugwaruka mu bijyanye n'iterambere no gufunga neza
tugarutse ku kivugo cy'iyo nama ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa ku byerekeye nka kazoza ka Afurika nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose
ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi ugwaruka kubera ko nico kintu cya mbere bahagaze ko ingene ama programme y'ugwaruka yoshigwa imbere amasicane mu bijyanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye mu bijyanye ni gutuma no guhanahana ibidandazwa no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce bagahanahana kandi ibyumviro ku bijyanye n'ingene ugwaruka nyafurika gukorera hamwe no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane ugwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe Afurika yoba ari Afurika imeze gute rero aho baratanga umwanya bakavugana ku ntoze kuri programme bisa Arusha Debat bakagira bakavugana baka ugwaruka kuri Afurika twifuze cyo yo bimeze gute nk'ugwaruka rw'abaruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kurara nyene ugwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika rushobora kuronka mbere n'ingene dushobora kubaho ndetse inama kandi ikaba yateye iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ari nawe asanzwe aserukira yuri ariwe patro wa UD hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira ajejwe akarere ka EAC no kuvuga East African Community ndetse n'abandi batandukanye bakubigwa batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo
ku byerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabibuze ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye hatari yongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa nk'ibi ibintu urwaruka rukora rurasaba muri iyo nama nk'ibi
inama izoheri tariki 12 no munsi tu tariki 11 niyo tuzogira amarekomandasiyo y'ibyo tuzoshobora gushyira imbere ariko ubu bari kwarashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhanahana ama opportunity no kuvuga ayari aha akawundi muntu akashobora kuya benefisi yako ni zo programme bariko barashyira habona na cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere abari mu makoperative abari muri mu by'amahoro abari mu byo gushyira hamwe ugwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye n'ibijyanye n'iterambere rya Afurika rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri internet byoroshye hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri bijyanye na e-commerce ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none ubwo tusanga hari amakoda mama adashobora gutanga ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahenana ivyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cyane yo kurima ipiripiri bavuga bati twashobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye. Ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye, umwe wese araba ibimuraha.
Nk'uko mubivuze, ibihugu byose byo muri Afurika ntibigeze ku rugero rumwe ku byerekeye imigambi yotuma urwaruka rwisununura. Hari nk'icyo kibazo cya udandaji e-commerce mwavuze, hariho n'ikindi kibazo cy'ubushomeri usanga kitifashe cyo kimwe mu bihugu bitandukanye. Hari imigambi iri kurashikizwa n'abatumarije inama kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu isa n'iyo korohereza urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye.
Ego nk'uko mubivuze n'ikibazo, kubera ko mu bijyanye na ntuze na mu bijyanye n'iterambere ry'ibihugu, nk'uko mubivuze bamwe bose uri kuraraba bakaba bivugira, hanyuma mugabo nk'uko twahuriye hamwe birodufasha cyane rwose dufatikanije n'akarere k'ubuseruko ko bashobora gushyigikira imigambi y'urwaruka, bagashobora gufata imigambi bakayishyira muri programme za EAC bakabiyitorera budget, kandi bakadufasha no kumobiliza abatanga uburyo kugira ngo bashobore gushyigikira imigambi y'iterambere mu bihugu bitandukanye. Nayo ku bijyanye n'uko ariko hari ibihugu sika bavuga ati turiko dukora ibi, ni ukuhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ibyo ariko barakora, ariko usanga byose n'ibihugu byose bitandukanye bifite nk'ingorane zimwe z'uko ugwaruka rwinshi rutagira akazi, ugwaruka rwinshi rutagira uburyo kugira ngo rushobore kwitunganiriza imigambi, usanga abenshi babihurizako.
Mu kanya turabandanya kurondera telefoni za Kelly Eni Ela Bukeneza hamwe na Benigrace Bimenyimana. Amatelefone yabo ntariko ararengana neza cyane rwose aho bari yarusha mu gihugu cya Tanzania, ariko mu kurindira turafise umunywanyi wa radio hejuru ya Amerika. Desire, muraho, murakomeye? Muri hehe? Ni byiza cyane rwose, turiko tuvuga cyane cyane ku nama yo kwihuza urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Iyi nama mushaka kuba mushaka no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama, akaba arongwe n'ishyirahamwe AJAP Africaine. Desire, mufite ikibazo, icyumviro, duga ku ijambo mu kanya gato.
Komanze kuramutswa mutumire mwadutumiriye.
Ndabaramukije Desire.
Amaze ikibazo nari ifite, murabona nk'abantu tuba ino mu hagati, n'ibyo bya iryo terambere bizushika tweri dushikiye.
Murashobora, urakoze kuri icyo kibazo cyiza, Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Dezi, iterambere rirashika rikabashikira, kandi murazi ko imigambi myinshi ibiriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye. Nimba na manye imigambi y'amaproje aba yateguwe abera mu ntara rero azashikira, ariko ikintu cya mbere na Leta y'u Burundi iriko irashyira imbere ni uko mwagerageza kwinjira mu makoperative mukajya mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe, n'uko z'umugambi kuronka abo bakorana byoroshe. Nayo iyo uri wenyine nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyine biraheza bikagorana, ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka, no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora.
Murakoze kunyisha uyu muhaye. Turi kumwe kandi na Daniela, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, turabakunda cyane.
Murakoze cyane rwose, natwe turabakunda. Muri hehe ga Daniela?
Ndi mu Rwanda.
Kandi kazina ninde?
Ni Nizeyimana.
Duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuye.
Ikibazo nabaza urwo rubyiruko,
yego,
ese ibura akenshi kusanga ibura ry'akazi muri Afurika biterwa akenshi n'amasomo abana barize mu mashuri, bitewe n'uko imirimo mu bihugu mu bigaragara iba itahari, hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afurika bijyane n'imirimo ihaboneka? Noneho ikibazo cya kabiri, hakorwa mbese kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumva, ahubwo bagahitirwamo ayo bumva Leta yifuza ko biga?
Ibibazo byiza. Ibibazo bya kabiri, ikibazo cya kabiri ni ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho ico ni kibazo gihambaye cyane gose ari kurekanda mu hakanya Simana giye cavuze ku kibazo cha mbere duga kuri jambo Eric
murakoze cyane kubijanye ni bijanye n'inyigisho cyane no kwihangira imirimo abantu benshi ubu bariko bari amareta mensa tandukanye bari karahindura amaprogramme atanye no kwigisha mvuze nko merere mu Burundi baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental muri ico gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangije amashuri rutegetswe kwikorera ibijanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko rutozerinze muri ico gihe barisa ari byiza ko umuntu ahejeje ishure aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere ibyo rero ni ubundi biri ku meza y'ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira muri mu kwigisha yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato ibi ababikije mu mashuri y'intango
Eric Nsengimana kuri icyo kibazo nyene ku byerekeye ibintu abanyeshuri bashobora kwiga by'imyuga kugira ngo bahejeje bashobore kuronka akazi n'abize ibindi bintu bitari by'imyuga hariho ubu hariho ubundi buryo bwo kwingunganya bahejeje amashuri kugira ngo bamenye ibyerekeye cyane cyane nka entrepreneuriat bamenye ibintu bashobora kujamwo ari kudandaza ibintu nk'abantu benshi batijijukira hariho ukuntu ugaruka gutangwa kuza rurimvira ibintu bishasha gukora muri iyo programme ya entrepreneuriat
ugwaruka mu kino gihe rurumariza amashuri kenshi rusharuca mu mashyirahamwe bakagwigisha ibijanye na entrepreneuriat bahejeje kugwigisha ibijanye na entrepreneuriat rusharuca ku mirimo kubera ko baragira ibyo bita amateori dufatiye nko kubyo twe twigisha hama bagaca bagira kandi na pratique muri icyo gihe rero ibyo bice bifasha cyane ko uwahejeje amashuri ashobora guca bimworohera cyane gushobora kugira gukora ibikorwa by'iterambere mu bikorwa ndiko ndavuga by'iterambere n'ibijyanye n'uko urwaruka rushobora kugira kwironderera akazi rubicishije mu gukorera amakoperative mu rubicishije mu kugira ama entreprise no by'amashyirahamwe y'ubudandaji kandi rugashobora kandi gukorera ama industry mato mato twe nk'ubu ntanze nasore nko mu Burundi ubu biroroshe gushobora kugira icupa ryo mu Burundi kubera ko iyo n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yadufashije gushyiraho cya kigega bita bije hanyuma kandi agashyiraho figa ishobora gutuma ikibazo twari dufite kinyamukuru kijyanye n'ama hipoteke icyo twita ingwate kirangira agashyiraho kandi n'ibyo mugambi bipayeje programme d'autonomisation des jeunes uzofasha kugira gufasha urwaruka rufite ibyiyumviro kubigisha no kubaha ibikoresho bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere rero birakunda ubu rwaruka ruriko rwacu ubwenge rubona ko by'ukuri atari ukwamarukorera mu minwe ya leta abo bakuyemo bakaje gukora muri leta ni sawa ariko abo badakuyemo nabo ni byiza ko bashobora kugira bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere batarinze gutega amaboko ngo bazodufashire n'ibi n'ibi cyangwa bizogenda gutya
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Baptiste muraho Jean Baptiste
muraho
turakomeye muri hega Jean Baptiste
mu Rwanda ndashumbura Jean Baptiste mu karere ka Ruhango
ni vyiza cyane gose kandi kazina ninde
nishumbusha Jean Baptiste ariko ku zina ry'akabyiniro ni batterie faible
batterie faible no kugira batterie forte
no faible
ego ni vyiza cyane gose karere umuje kwijamuduge kwijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga kunama ikwibera yarusha mu gihe cya Tanzania inama huje urwaruka
kibazo mfite ndumva ko babahugura ku bijyanye na entrepreneurship ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro cyo kwita capital none umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro ubwo buryo ki babafasha gute kuryo kibagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu mabanki kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga wenda baba barize wenda kugira ngo batangize nka ntuze batangize umushinga
ikibazo cyiza Eric Segibana icyo kibazo coba kiko kirakishikirizwa kuko ni kibazo urwaruka rwamara rwashikirije umwanya wose naho haba hari imigambi myiza ibyumvire byiza kenshi na kenshi umutahe urabura ibibazo byo kugira ngo uronkingurane navyo bikaba bitoroshe kugwaruka utaratangura gukora ico kibazo cyo bakiriko kirashikirizwa muri iyo nama
navuze ko ariho barashikiriza ibibazo byose bihanze kugwaruka n'ibyo birimo ariko kuco no byirugwaruka kugira no kubura imikahe ca no kubura ama ubwishingizi nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimaze kutahura akamaro kugwaruka nta karahara mu rugana ntibacura canke se ugwaruka nkuko wahatuwa igihugu cya Tanzania bivutse nibo benshi muri Afrika kandi nibo bashobora kugira ku bwinshi batereye mu gwaruka rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu minwe ya EAC ni ukuvuga kigiye kuja mu minwe y'ibihugu bitezo karere bizoba byoroshe nk'ibihugu bihurikiye ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo nacyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha rero no mu bindi bihugu naho nyene novuga ko naho nyene boshira imbere cyane kugira plaidoyer ku maleta yabo kugira ngo ugwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka ariko kandi hari amahera baronka mu maweni atandukanye mu bikorwa by'iterambere ayo nasaba ko ugwaruka ngo yakoresha bukebuke rugahera hasi kugira rushobore kuronka imitahe yo gukora ibintu birebire kandi birakunda
egome tugarutsiga Eric ku kindi kivugo cy'iyo nama kuronsa uraro ugwaruka mu tubwire bwa mbere na mbere icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi kugwaruka
mu Burundi nk'uko mubizi ugwaruka rwishyiro ruhejeje amashuri benshi bararongora kandi benshi barongora bubatse nibaza ko atari nk'abantu baba mu gisagara nibo benshi usanga baba bafite ikibazo cy'uburaro ariko ugwaruka rwishyiro ruba rutari mu bisagara cyane usanga ruba rufite aho rushobora kuba abandi nabo kenshi nko mu Burundi baba mu miryango yabo
ikindi bintu bwa Eric mwavuze ko iyo nama izosozera ibikorwa byayo itariki 12 n'ejo ku munsi wa gatanu ibintu mwifuza ku video babiri mu itangazo rya nyuma dutangwe ku kwicivugo kimwe kimwe tutangwe kuvuga nko kazoza ka Afrika ibintu mwifuza ko byo babirimwo gushika byo babitarashikirizwa muri iyo nama n'inkibi
etwe n'ibyo twifuza ko byo bamwe icambere nuko kubijanye n'ururimi kugira ngo dushobore gutahura na twese bo bushyira imbere mu bijanye no mugabane kugira ngo abantu bose bashobore kwiga bakamenya igifaransa kubera ko kenshi na kenshi usanga bazicongereza gusa bino bihugu ugasanga ntabwo bazi kuvuga igifaransa ibyo nabyo bigaca biba ikibazo nacyo nyine cy'uko badashobora kumvikana n'abaje bapfa mu bindi bihugu byose nk'abavuye muri Congo ntibashobora kumvikana n'abasaza Sudani abavuye muri Tunisia nabo nyine hariho benshi baje batazi icongereza ugasanga iyo bariko baravuga biriko biragorana cyane kubishikiriza ibyiyumviro ushikirije icyumviro mu gifaransa ukamenya barakangutse ibi rero bogira bo bishyiramo abakuru b'ibihugu mu muryango wa EAC bari batangiye kubishyiramo bakabyubahiriza ku buryo habaye amanama nk'aya habaho kusigurisha twita translate hanyuma kandi mu maproje bagiye gutegura bakanganisha ibihugu kuko ugiye kuraba nk'iyo baba bari kubategura amanama y'umuntuze yo muri amanama nk'aya usanga hari ibihugu biba byakumiriwe ugasanga bariko barabadikitise batagukora cyangwa ibyo bakoze nyine babitunganije ariko ugasanga muri preparation hari ibihugu bitagiyemo rero icyo kitegerezwa kuba ari ikintu gikomeye kitegerezwa gufatirwa kugira ngo ugaruka rwose rwiyumve mu migambi y'akarere ka EAC nashyashyane mu madomeni atandukanye mu kibe bose bashobora kuba bari kumwe bakishobora gutegura nk'igitegurira hamwe hanyuma n'ibyo bafundika bakabifundikira hamwe ibyo bizoba bikomeye kandi twifuza ko no hanyuma bitosubira byoguma byotondekwa nk'uko nyine bikaguma mu byakoretse kugira ngo dushobore twese kugenda ku rugero rumwe mu karere ntihagire na bamwe basubira inyuma
kuri icyo kivugo kandi icyo cya kazoza ka Afurika hari ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe ugwaruka mwarabonye mu nama iri kubera Glasgow ukuntu ru rajwe ishinga cyane gose n'ico kibazo aho urwaruka bakoraniye ayarusha ico kibazo kuvyereka kazo za Afrika wakivuze kwiki
kuvyerekeye kazo za Afrika urwaruka ruringa rurabona ko ari ibintu bikomeye cyane kuberako urwaruka rwishye ni rwa mariko ragira ingorane ari ubunashaje mu bijyanye na stability politique sanswe irimo muri Afrika mu bihugu bitandukanye barabonye ko ari ikibazo gikomeye cyane rwose bategereje guhagararako kandi barabonye ko kugira ngo Afrika ishobore gutera imbere cyangwa ishobore kugera aho igeze bisaba cyane ko habaho ukwitanga nk'urwaruka tugakorera hamwe mu masomero atandukanye ay'ibihugu na cyane cyane tukaraba ko tugakunda ibihugu kuko bavuze ko ati abantu benshi dukunda kumva ko twese turi muri Amerika cyangwa turi mu bindi bihugu ibyiyumviro by'urwaruka byinshi niyo usanga biherereye muri Afurika yacu ati twamenya ko ibihugu byacu ari byiza hanyuma ubwiza bwabyo ni n'amaoportunite bifite tukayakoresha imbere y'uko tujya mu bindi bihugu kugira icyo dushoboye gukorerayo cyangwa tukagira tukajya ku mbere tukanza gukunda ibihugu tupamo
ikintu mwibaza ko cyofundikwa ku byerekeye ingingo zofatwa ku mugabane wa Afurika kwihindagurika ry'ibihe ikintu mwibaza ko coba kiri mu iryo tangazo rizosogwa ku munsi wa gatanu muri iyo nama y'urwaruka nk'ibi
ni nko gushyiraho uburyo bujyanye no kugabanya no gukingira ibidukikije na cyane cyane kugira gushyiraho uburyo bukwiye kugira ama industry asanzwe yonona ibisenge ashobore kugira gushobora kugabanya ubwo bushobozi bwabyo hanyuma kandi bagashyiraho uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gutera ibiti byinshi ku misozi itandukanye nk'uko twose turiko turabikora ariko no mu bindi bihugu naho tugakorana kuko umwe wese agiye yikorana usanga atacyo byashyitse ko abandi bariko baratudira amashyamba ibyo bintu bigahagarara hakafatwa n'inkingo rubasha zikomeye mu kubijyanye no kugira no gukingira ibidukikije no gutudira amashyamba ibyo bizaba ari ibintu bikomeye cyane rwose tubona ko byofasha cyane mu gukingira ibidukikije ndetse bagashyiraho n'amafaranga ari kugira ngo bashobore nayo bure gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro kukugira ko gukingira ibidukikije kuko benshi na benshi uduhona ashoboye kuyishyamba akarihereza umuriro kuko yatanze akamaro kabo
Eric Nsengimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kunganisha ibihugu tugarutse kuri kimwe mu byivugo by'uko hofatwa imigambi yo kugabanya ubushomeri hakaboneka uzi mu rwaruka ikintu mubona cyokorwa ibihugu byose ntibitunze cyo kimwe kandi bise imigambi imwe ikintu mubona cuhurirwa ko n'ibihugu nka byose kugira ngo urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye rwisununure mu byerekeye ibyerekeye kuronka akazi
ikintu cya mbere cyokorwa nabivuze ko ari uko urwaruka rwose rwo muri Afurika bategetswa kuba imigambi guhindura inyigisho bose bakamenya kuvuga igifaransa n'icyongereza kugira ngo bashobore guhuza kuko benshi usanga bavuga izo ndimi zibiri hanyuma bashoboye kugira guhuza ingene bavugana bica byoroha ko abatunze bashobora gukorana n'abatatunze kubera ko abatunze bashobora kuzana imitahe yabo muri ibyo bihugu bariko baravugana bumvikana hanyuma urwaruka rugashobora kuharonkera akazi gatandukanye hanyuma ikindi nabonye ko twese dushobora guhuriza ko n'ikijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi muri Afurika kuko hose abari baje benshi baragira iby'uburimyi n'ubworozi kandi ugasanga birabatejeje imbere rero byashoboka ko ushobora gusanga nk'abantu bashobora kuba bateye imbere bafite amamashini bashobora kuza kumbesa mu Burundi bakazana amamashini cyangwa bakambesa mu bindi bihugu gutyo ugasanga biroroshe ko dushobora guhanahana urudano rwa byoroshe cyangwa ibyo dukora tugashobora kubikorana twumvikana
ku byerekeye iyo migambi myiza yo kuronsa akazi eka abakiri bato mu bihugu bitari bikeya igihe haba hari nk'intambamyi intambamyi mbona kuri icyo kibazo nko mu Burundi ni ikihe ko turazi ko hafatwa imigambi myiza guhimiriza urwaruka kujya mu mashuri y'imyuga kwishyira hamwe bashyira hamwe ikintu kenshi na kenshi kiba nk'intambamyi ni ikihe muri ibyo bintu byose naho haba hari imigambi myiza
ikintu kibi ntambamye ni ibijyanye ni politiki z'abantu bamwe bamwe zidatomoye ushobora gusanga baci baca mu mitwe y'abantu bagatangwa kubabwira ati bigiye ibintu muri komunikano na kimwe kizovamo bagatangwa kubahindura mu mbutwe bamaze gutangura kubahindura mu mutwe ugaca usanga babikora batabyumvamo bamaze kubikora batabyumvamo gutyo ibintu byose bitanguye gupfa rero ni intuze iyo ni intambamye ikomeye cyane ya politiki hakaba kandi n'intambamye y'ukuntu ibihugu byagiye bikoroniza Afurika byagiye biba bitandukanye nk'ibihugu byakoronije Abongereza byakoronije ibihugu bitwuvuga Icyongereza uno munsi sibyo byakoronije abavuga Igifaransa uyu munsi kandi abo bantu bose bafite intumbero zitandukanye ni nacyo gituma ubona bakoronijwe n'Abongereza uno munsi bateye imbere kubera ko babigishije gukora ariko abakoronijwe n'Abafaransa nabo ntabwo bateye imbere kubera ko babigishije kubabokuleka bakambara neza bakicara mu biro
muri iyo nama murimo Eric Nsengimana ni inama yatubiyemwo cyane cyane abarongoye nk'urwaruka ariko turazi ko ibibazo biriko biraganirwa ibibazo bihambaye cyane rwose mutekanya gute gusangira ivyiyumviro vyahashikirijwe n'urundi rwaruka rwo mu ntara zitandukanye mu Burundi aho mu aho bucambwa tahira
motwege aho tubukera tuzogaruka mu gihugu cacu dushobora kugira inama d'abord tutange raporo ku mushikiranganje tujejwe ingene byagenze hanyuma tumaze gutanga raporo ku mushikiranganje tujeje nuko bwo mushikiranganje w'inzira y'u Burundi mu karere k'ubuseruko rwaruka inkino n'imico kama hanyuma kadojeje tuweze tuvuga ingene byagenze tuweze kuvuga ingene byagenze tuweze kumuha icegeranyo cy'ingene byagenze bamwe bose abashoboye gutanga nta muntu n'umwe yaje yigenga bose baserukira amashyirahamwe abandi bagaserukira nyuma institutions atandukanye y'igihugu cy'u Burundi tuzoshobora kugerageza gushyira hamwe bose kugira ngo dushobore kubabwira uko byagenze no gusangira icegeranyo cy'inama ingene yagenze muri iyi minsi yose tuzaba tumaze yarusha
iyo nama murimo Eric Nsengimana igira gatanu ikaba iriko kenshi na kenshi ishikiriza ivyipfuzo n'ivyiyumviro vyishira hamwe ryo mu bihugu vyo muri Afurika mu buseruko iyo migambi mwihweje ukuntu iriko irashikirizwa iratandukanye n'imigambi ishikirizwa mu yandi mashirahamwe nk'ishirahamwe ryanyu ry'abakiri bato ajapa africaine ikintu mushobora kuvuga ko kimeze nk'agishasha mushobora kuba mwahakuye n'iki
ntabwo itandukanye cyane kubera ko muze turiko turakorerako na ba jenerali bashobora guhurira hamwe nkuko twamaze guhurira hamwe nyene ariko nkuko mubizi icyongereye ko nuko uyu munsi inama yitabwe n'abakuru b'ibihugu ba ASEAN kuvuka Kenya, Burundi, na South Sudan, na Tanzania, Premier Minister yaraje ngaha ndoho nipo nukuvuga ko ikitandukanye nuko ibikorwa biriko birafatikwa ko bizoja mu ngiro imigambi turiko turavuga nimba ni kubushiraho ubwo buryo turabona ko bikunda ko dushobora ko hashobora kuja ubwo buryo kubera ko politike izoba ivyumva kuko ubwa mbere nk'u Burundi bizahora bijamo ariko ubu murabona ko bwarungitse cegasadesha umukuru w'igihugu agaserukanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi muri bino bikorwa aha rero bica byerekana ko hariho ugushaka kw'ibihugu kuko nubwo twatwaze imigambi itomoye atagushaka kw'ibihugu ngo bashyire ibyiyumviro vy'ukwaruka mu maprogramu ashobora guteza imbere igihugu ntibishobora gukunda ariko rero ubu turabona ko inama by'ukuri abanyepolitike bayitabye nabo nibo bajijwe gushyira mu ngiro imigambi y'ukwaruka
urwaruka muri kumwe muri iyo nama Eric Nsengimana rurishimiye ibintu bimaze kurangurwa n'iryo shyirahamwe mu migambi yaryo kuko nk'uko twabivuze n'inama igira gatanu hari ibyategekanijwe byapfunditswe inyuma y'ayo manama yose ane yabaye imbere bishobora kuba bimaze gushyirwa mu ngiro urwaruka rwishimiye
nk'uko byagaragaye nuko bahora bahura hanyuma amaleta ntashobore kubashigikira ngo ashobore gushyira mu ngiro gufasha kugiye gushyira mu ngiro ivyumviro bashitseko ubu rero nk'uko amaleta yagiye abyiyemeje akaba agiye gushyira mu ngiro ivyumviro bashitseko kubera ko baca babura uburyo bwo kubishyira mu ngiro muri icyo gihe cyose ubu ntigiye kuba yuridi y'amanama ubu bagiye gutangura gushyira amaproje en place atandukanye muri EAC rero no muri Afrika yose uko bitabye bose azohari ama programme atandukanye bazokuyisunga kandi ashigikiwe na leta nivyo tubona ko bageze ko
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric Nsengimana akaba arongoye ishirahamwe JAP africaine muri iki gihe yari iyarusha mu gihugu cya Tanzania hari mu nama y'urwaruka ka urwaruka rikuru rwihuriza ibibazo bihambaye cyane rwose ku vyivugo vy'iyo nama hakaba harimwo kazoza ka Afurika hakaba harimwo kuronsa uburaro urwaruka kuronsa n'akazi batumire bamwitwa tumiye bagize ingorane mu Kenyazi Kelly eni ela mu Keneza hamwe na Beni Bimenyimana ama telefone yabo asana yagoranye ariko turi kumwe n'umushinga ntahe Eric Nsengimana tubandanya ikiganiro ngaha umushinga ntahe Eric Nsengimana ikintu mubona ngenderwa ko gikomeye cyane rwose urwaruka murazi ko rufise ibibazo bitari bike urwaruka kenshi na kenshi urasanga ruja mu vyerekeye politike ico kibazo cy'uko urwaruka go kwibanda cyane cyane ku vyerekeye iterambere yarwo kifashe gute kugira ngo urwaruka ntirwime amatwi abarutesha umurongo wo kwiteza imbere ico kibazo muri ko murakiyaga iyo nama yarusha
ego ikibazo kijanye ni by'iterambere turiko tubiyaga kuko turiko tubishyigikira kuko nico cyatuzanye ngaha kandi navuze ko ubu bigiye koroha kubera ko urwaruka ubu rushyigikiwe ruriko rurashyigikirwa no kuvuga kamwe ko urwaruka kariko karumvirwa nayo ubwa mbere bahora batamba birorera ugasanga n'uburyo bashoboye kuronka bwo gushyira mu ngiro imigambi ibyiyumviro n'amaproje bakoze ntibiri ku rugero rushimishije ariko ubu turabona ko by'ukuri mu migambi turiko turakorera ko turabona ko bishobora kuzana impinduka cyane muri Afurika ko turiko turaraba nk'abaperezida bashobora gufata umwanya igikwete yafashe iminsi ibiri turi kumwe nawe guhera mu gatondo cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC kandi baremera ko ibyo tugiye gushyikiriza raporo tuzobaha bazozintegra muri programme z'ibihugu tukaza ko ari icyo ikintu gikomeye cyane nyamukuru turiko tuzoba twashyitse
iyo nama murimo mushyana Eric Nsengimana iri ikurikiranwa n'urwaruka rushika ibihumbi cumi ku murongo reka hakoreshejwe n'ubuhingangura ubukana bumenyi bitavye iyo nama bishiki aho yarusha bubabanganiki
abishikiye ngaha yarusha bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu kuri ino santre kuko ni santre niniya cyane iri yarusha ahagutse nibaza ko ari ikibanza kinini cyane twashoboye gushikamo kandi amategeko ajejwe kwirinda ikiza cya kovide yose yubahirijwe
mu barongoye abandi batumiye muri ibyo biganiro Eric na mwebwe murimwo abatorwa kugira ngo bashikirize amajambo babatora bafatiye kuki mwebwe mwa mwararonse akaryo ko gufata ijambo
ego mu batorwa n'abantu baprayinze kuri internet bakavuga ibyo bashaka kuzoshikiriza n'ibyo bazobazwa ko hanyuma bakashobora kugira icyo bashikirije hanyuma bakagira n'abashikiriza online bakabaselekisiyona bavanye n'ingene n'ibibazo batoye n'ibyo bifuza gushikiriza n'ibyo baranguye hanyuma natwege mu maworkshop atandukanye twagiye turashikiriza ibyiyumviro mu rwaro
mwebwe mwa mwaronse akanya ko gufata ijambo mugashikiriza ibibazo nyamukuru
ego twararose akanya gufata ijambo turashikiriza ibyo twaranguye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibyo turiko turakora muri Afurika kandi n'ibyo twifuza kutorangura
ibintu nka benshi bahurira ko muri urwo rwaruka muri abo batigisa serukira urwaruka ni nk'ibihe cyane cyane
ibyo mbona ariko barahuriza ko cyane ni ibintu bijyanye n'amahoro muri Afurika ukuntu ari kibazo cyuko politike ziriho ziragenda zitahagaze neza muri Afrika mu bijyanye n'ibihugu nka muri South Sudan, muri Mali, bariko barabona ko muri Congo intambara z'urutapana ko bishobora gutuma ugaruka rufise impungenge z'ingene abo imigambi ishobora gutera imbere nko muri South Sudan. Bati kuko baravuga bati twebwe ntacyo tutakora kugira ngo amahoro n'umutekano aze, abasirikare bafashe mu ntoki ibintu byose, bashaka kuba aba responsable muri ivyo na kandi kwisetana hamwe abasirikare bigira batwara igihugu, ugasanga bariko bavuga ati none bashaka gutotwa imyaka itatu igihugu cacu gisekazoza kahe, ugasanga abandi bose bafite ibibazo nk'ibyo bijanye n'ibijanye no kugira no ku no kutagira novuga politike zihagaze neza muri Afrika. Ugasanga rero ibyo bica biba handikapa mu bijyanye n'iterambere ririkunda mu kifata amahoro ahari, ariko abantu benshi kandi bakaba bariko barahurira cyane cyane ku bintu by'urudandazwa byo kwiteza imbere. Mbere hariho n'abo twacanye basanzwe bari gukora ibintu bya social media nka Omuzi igeze gukora iradiyo yitwa Gasape, abo yashyizeho urubuga rukora nka Facebook, akaba ari ashaka kugira networking ikomeye cyane muri Afrika. Ati nibyumvikana ingene ya Afrika tuguma dukoresha imihora yo mu zindi kontina, ukamenya twese dushobora kuzikugira ibintu byo muri Afrika. Hanyuma ati niyo tubikoze duhura n'ingorane z'uko abanyafurika batabikunda cyangwa batabyizera kandi byakoze. Rero usanga turiko turashyikiriza ibibazo bitandukanye duhurira ko kenshi usanga ari ibintu by'uko usanga ibyo dukora ari iwacu batabyumva cyangwa ngo batahure ko ibyo turiko turakora ari ibikorwa biteza imbere bose. Hanyuma kandi ugasanga hariho n'abandi usanga badashyigikira ibikorwa by'iterambere ndetse n'ubwo baba bari muri leta, ugasanga nicyo kibazo niyo makenga baguma bashyikiriza cyane. Ariko imigambi ikomeye akomeye y'uburimyi n'ubworozi, imigambi ikomeye akomeye ijyanye n'iby'ubuhinga, kudandaza biciye ku mihora, iyo iriko irashyikirizwa kandi iriko ishyigikirwa na bose.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Philippe. Muri aho Philippe?
Mahoro.
Mahoro, muri hega Philippe?
Atubu tuvugana duherereye Ngozi mu Burundi.
Akandi kazi nakawe ninde?
Nyandwi,
duga ku ijambo, ikibazo cy'imvi.
Sewe nta kibazo muri make fisi, ahubwo kwari kubashimira kuko ndumva yuko nimiriza n'urwaruka rw'Uburundi n'abari muri Afurika bose gushyigikira ibikorwa by'urwo rwaruka ruriko rurakora kuko urumva ni ingirakamaro cyane.
Umurongo wa Nyandwi Philippe ndabona uri utameze neza, ariko yarahije gushyikiriza icyumviro cyiwe n'uko ashima kubona ibibazo nk'ibyo biriko birasangirwa n'urwaruka. Tugarutse kuri mwebwe Eric Nsengimana, mutegekanya kusangira gute n'abandi barundi batashoboye gukurikirana iyo nama akarusho muzaba mwakuyemo?
Twebwe uko tubitegekanya, turategekanya kugira amanama atandukanye yo kugira ibyo twakuye ngaha ndetse n'ibibazo bimwe twagiye twumva bishobora gufasha Abarundi, tukabitegekera amaprogramme yacu kugira ngo bishobore gushikira abajene bose babyifuza, na cyane cyane abajene basanzwe bari mu mashyirahamwe atandukanye n'amakoperative bishobore kubashikira, kandi tubishije mu baduserukira mu ntara bidushikira abatari bakeye.
Mwavuze ko mwashikirije ijambo muri iyo nama mu majambo make cyane rwose, mwavuze iki?
Majambo make cyane twatanze novuga karodo k'ingene twebwe nk'urwaruka rw'Uburundi twashoboye kuja hamwe tukifatira ingingo y'ingene dushobora gutunganya amatora y'2020 atamaraso sesese canke ngo habe imipfungano canke ngo habe gushwana hagati y'abanyepolitike n'abandi, kandi urwaruka rukashobora kuja hamwe rugashira uburyo hamwe rugashobora gucungira amatora neza kandi akagenda neza hamwe, ndetse no gutanga akarorero ku byatubaye ko mu gihe cyaheze aho twagiye tubona urwaruka rwishwagiye bakoreshwa. Hanyuma twe nk'urwaruka tumaze gutanga inyigisho zitandukanye kurwaruka nk'abaride, kurwaruka tugashobora kuruhamagarira hamwe, tugashobora kuba uyu munsi ruri hamwe rudafise novuga akarikangamuhogo kuko usanga abahango byagenze uku cyangwa byagenze uku bagatora atawanjya wango cyangwa ngo bashobore kugira kumva ko harabarenganyije canke abamerewe nabuhu ndetse ikibikaragaza agacaba amahoro agakurikira amahoro kuburyo atantambara canke amajambo mabi yashoboye gukurikira amatora hanyuma kandi tubereka kandi na Fred White turiko turagira mu mareta no ku no mu bijanye n'iterambere ahubwo tugeze ku rwego rushimishije kuko urwaruka rushobora kwihangira imirimo rubicishije mu migambi y'iterambere kandi rushigikiwe n'igihugu kandi igihugu kigatahura imigambi urwaruka rukora
vyarigaragaje Eric Nsabimana ko nk'uko mubivuze urwaruka usanga kenshi na kenshi rwakoreshejwe mu vyereke politike ku bwanyu hoko rw'iki kugira ngo urwaruka ika rwima amatwi abajya politike
urwaruka rwakwiye kumenya kubanza kwiga kwa mbere rukamenya agaciro kago rukamenya imyaka rufise hanyuma rukamenya hore dore jenese ni iyihe rumaze kumenya agaciro n'ivyo rujejwe gukora bica byoroha cyane ko rushobora guca ruca rukora ivyo rwategerezwa gukora rukirinda cyane umuntu wese yahamagara abahamagarira umwuko cyangwa akabahamagarira mu bintu bidatomoye na cyane cyane ko nk'urwaruka ruba rufite ingufu rugishushe ni byiza ko haba ingufu zitandukanye mu bijyanye n'inyigisho rukabanza rugatahura rumaze gutahura gutyo rugaheza rukaca mu bikorwa by'iterambere kandi ibyo bice bibafashe cyane rwose iyo bamaze gutahura nta muntu ashobora kubasanga ku kizi ngo aze kubakoresha kuko benshi na benshi twagiye dusanga ibibazo byerekana ko bakoreshwa kubera ubukene
kimwe mu bintu abahinga bavuga Eric Nsabimana ko gishobora gufasha urwaruka mwavuze kugira ngo urwaruka ruronke akazi ubuzi ari uko kenshi na kenshi bwo kwiga amashuri y'imyuga ariko hariho n'ikindi kibazo cyangwa undi mugambi ukomeye cyane rwose urwaruka ruhimirizwa kwiga kaminuza amashuri karonka lisansi rukaronka metrize rukaronka doctorat ibyo ntibishobora kuba biri mu bintu bishobora gutuma ubwo bushomeri mugwaruka burangira ikibazo cy'indero n'inyigisho mwuba mwaragishyitse ko
ikibazo cy'indero n'inyigisho ni ibyo tuzokwiga ejo ibyo nabyo biza imbere kuko burya abantu benshi bararaba amadiplome ndetse cyane muri Afurika mu kuguha akazi barabanza bakaraba n'ubwo ushoboye ko babisomeye babyize bigashobora gutuma udashobora kuronka icyo washobora kuronka ariko mu bindi bihugu si uko bimeze bamaze gutera imbere nko ngaho ni muri Amerika baraba ko umuntu ashoboye hanyuma bakamuha ibihugu bakabikora neza bakaraba n'icyo ashoboye akabize baraba twe muri Afurika washarahize amadiplome nicyo gituma urwaruka duhamagarira kuya minuza no kuyiga cyane kugira ngo bishobore ntihagire na oportunite n'imwe ishobora kurusimba
ibintu bwa Eric Nsabimana mwifuza ko byaba biri mu itangazo rya nyuma n'ibihe twihweje icivugo kazoza ka Afurika uburaro eka no kugabanya ubushomeri mu rwaruka ibintu mwifuza bitoba ika bitohara mu itangazo rya nyuma
ibyo twifuza ko byoja morning ni nk'uko hotorwa ikigega nyafurika kijejwe gufasha imigambi y'urwaruka n'ikigega nyafurika kijejwe gufasha gusubirirama ipoteke muri Afurika navuga bamwe bavuga ko bakeneye kugira gusaba amabanki kugira ngo ashobore kubaha ingurane amaleta agashobora kubakredita canke amashirahamwe nkaya yase canke inyo afrikene igashobora kubakredita ubwo rwaruka kugira ngo mu mabanki bashobore kuronka ingene bashobora kwiteza imbere hanyuma kandi ikindi kintu dukeneye ko cogera cojamwo ni uko kubijanye na n'amaprogramme y'urwaruka kotoro amaprogramme bihugu bikora cyangwa uburere bose barabakonsulite bakashyiramo ibikorwa biyumvamo nk'ukwaruka bashobora gufatira ko ntibagenerwa agire planification bibereye hanyuma bamenye bayishora mu kwaruka ati binitse twifuza ko bishobora kujyaho oya dushaka ko bashobora kugira bagira consultation y'urwaruka gutyo rukiyumva ko rurimwo ni naho ibyo bazaba bagize bariko barashyira mu ngiro atamazo bisambura ata muntu n'umwe ashobora kandi no kubyo nona kubera ko n'abazaba bafite mu ruhara muco wa barakoze hanyuma kandi ibyo twifuza ko byojamwo n'uko kandi nk'uko nabivuze ibijyanye na politike abanyepolitike bogira amashyirahamwe n'ibihugu boshyiraho amategeko atomoye abuza gukoresha abana mu bijyanye na politike ndetse no mu bijyanye n'urudandazwa rw'abantu icyo bita threat kuko nacyo baragikoresheje bavuga ko ibihugu bimwe bikoresha abantu bakaba wata hanyuma wahije ku exporta bakagaruka ni wabo atacu bakimaze ibyo nabyo byogira byo hakarara bikaca muri ntunze bikaca muri recommendation za nyuma kugira ngo leta zishobore kubikorera ko
Eric Sengibana mwihweje ibintu aka amajambo yashikirijwe n'ugwaruka rutandukanye uvuye mu bihugu bitandukanye ibintu ubwo gwaruka gwahuriye ko mubona ko ari nkora mutima n'ibi
ibibazo bijyanye n'ubumwe n'ubworozi n'ibibazo bijyanye n'umutekano muri Afurika n'ibibazo bibiri nyamukuru tubona bitoroshe kuko kenshi na kenshi usanga ugwaruka ariko ruriko ruragira ingorane kubera ibyo bibazo bibiri nabonye ari byo baguma bahurirako hamwe n'ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ikoreshwa ry'ugwaruka muri Afurika
muri rusange muravye ibintu biriko birashikirizwa Eric Nsengimana murafise akizera ko ugwaruka ruzoteba rukisonora muri ibyo bisata byose
ego icyizero dufise nuko tubona ko amareta yatanguye kutwumva ashobora kwinjira aho turiko turakorera akagira icyo ashikirije akaturemesha ariko ubwa mbere murazi ko siko byamye nabivuze ko ku inama igira gatanu ariko ibihugu ntibyarabiyitaba ariko azi iyi nama ya 2021 ibihugu byinshi byashoboye kwitaba muri iyo nama ibitayitabye na byo byararungitse abayiserukira hanyuma ndetse n'abandi bashyigikira nabo nyine turi kumwe abadonateri barimo ngaha batabarumviriza amaproje bumva tubomoye hanyuma bakagira icyo bakoze bakagira icyo bakoze bagashaka kudifinansa
muba muzi igihe canke igihugu inama ikurikira mu mwaka uza izoberamo
kenshi na kenshi zikunda kubera iya Arusha ariko turiko turasaba ko mu byo tuzosaba izo zirabera mu bihugu bitandukanye kugira ngo ibihugu bifite kapasite zitandukanye kugira ngo bishobore gufasha ndetse no mu buryo no mu iterambere ry'ibyo bihugu kuko turi ngaha turashyira amafaranga menshi rero no mu mwaka uza bikashobora kubera nko mu Burundi cyangwa bikabera no mu kindi gihugu ni byiza ko nabo ngaha nabo baca kugira experience mu bindi bihugu bakabona ingene bibaye
nk'uko byategekanijwe iyo nama yatumimwo urwaruka rushika ibihumbi icumi mwavuze ko hariho abakurikirana iyo nama ivyo bikorwa bakabikurikiranira ku buryo ku buhinga murukana bumenyi ariko mwavuze ko abitavye bashika ibihumbi bari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu mu gihe urwaruka rwo kwitaba ari rwinshi nk'ibihugu bishobora kwakira muri Afurika urwaruka rungana gutyo nk'ibi
turabona nka Kenya rushobora kubakira n'u Burundi bashobora kubakira kuko na twese ntituri ahantu hamwe iyi senta ishobora kuyakira nk'abantu ibihumbi bibiri abandi baragenda mu yandi mpamvu mu yandi mahoteli atandukanye ugasanga igihugu cyose cyamaze kuronka amahoteli imiduga ikabaka n'igidisponibili ishobora kubadepurasa nta gihugu na kimwe kitashobora kwakira abo bantu urabye kuko babangana bifana n'ingene baba bashyize n'ingene baba batemeye ku icyo gihugu cyo kwakira abo bantu
mwihweje ibyahavugiwe kamo motera ugwaruka rwo mu Burundi ni nk'akahe Eric Nsengimana
wakamunotera ugwaruka rwo mu Burundi ndabona no kubanza kubashimira ku ntambwe bageze ko mu bijyanye n'iterambere no mu bijyanye no kwitangira imirimo kuko ni rwo gwaruka rwonyine twazananye ino bafite ibintu biboneka cyane bamaze kurangura mu bijyanye n'amakoperative mu bijyanye no kurima n'ubworozi bahanura kubandanya dufatanye mu nda kubanayatwumvira impanuro z'abatujejwe nacyo cyane ubushikanganji bw'ugwaruka kandi ni nacyo tukabandanya gukorera hamwe bizofasha cyane ko dushobora gukora ibihugu byacu ku mugabane w'ibihugu bikenye
mutwibutse urwaruka rw'abarundi rwitabye iyo nama runganiki ibanga niki
turi mirongo ibiri
ni byiza cyane rwose hanyuma ngo ubugirigiri ubugira babiri akamumotera abanyapolitika kugira ngo nabo nyine bafashe turazi ko ikorwa bakora mu kugerageza gufasha ugwaruka gukemura ibyo bibazo byose twabuvuze haba ubushomeri haba uburaro ari ibikorwa bihambaye cyane rwose kandi imigambi iri kwirafatwa ariko akamumotera abanyapolitike muri rusange atarabo mu Burundi gusa ni nk'akanya
yakamutwa tera abanye politike bose muri rusangi nuko bo kwirinda kuguma bakoresha rwaruka kunyungu zabo bogira boraba bagashima ineza y'urwaruka bagashira imbere cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'urwaruka bakirinda kandi hagati yabo kujyana kuko nibonye nicyo kintu nyamukuru gituma urwaruka rusubira inyuma nicyo kintu nyamukuru nabonye gituma imigambi y'iterambere isubira inyuma baje hamwe bareke ibintu byo guteza umuvurungano amatora abaye bagire nk'uko bagize mu Burundi bamenye ko fair play bagire nk'uko bagize mu Burundi bubahirize uwatsinze niwe atware mugabo watsinze ntabari watsindwa muri Afrika niko turiko turabibona abantu bose bubahe icyo bita itegeko gutyo bizosha bidufasha cyane rwose ko imigambi rwakashaka kuyumva kandi tukagenda bikagenda neza
hari mu gusozira n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose Eric Nsengimana ikibazo cy'ubungane hagati y'abakobwa n'abahungu icyo kibazo muri iyo nama mwagitoreye umuti hariho ibibazo bihambaye cyane rwose aho ibihugu biteye imbere ubona ko bishyira imbere cyane rwose kandi ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bitera kamu gasaba ko haba ubungane hagati y'urwaruka abakobwa n'abahungu haba kuje amashuri cyanke ubuzi icyo kibazo coba caraganiwe ko cyanke ikibazo mu tekanya kuganira nk'ejo muracafise umunsi
oya icyo kibazo twarakiganiriye ko murazi ko amanama henaya adashobora gutsinda inyuma ikibazo cyane na cyane nchanye agenda ni kibazo gikomeye cyane rwose nkora mutima ndetse n'uvuga ko batumvikanye ko kubera ko bamwe bavuga bati ifu ko abahungu n'abakobwa bangana abandi nabo bakavuga bati ntibikenewe ngo bamuje gutera ingorane mbere baca batanga n'akarorero ati mwaraye mwumvise ibyo ubuserukire inama nshingamateka y'u Burundi yavuze ati ko abagore n'abagabo ati abagore bidakenewe ko baca gutorana iwabo ati rero ariko abahohotera agateka k'umugore abandi nabo ati tubyumva kiracyari ikibazo kiri ku meza twibaza ko ari ikibazo gishashe cyo gutorera inyishu vuba umuntu akamenya ingene acita n'ingene cyavuye muri ntuteye cyavuye mu nzira cyangwa se kiri ikibazo nyine umuntu ashobora gufata uko kiri murabyumva si ikibazo cyoroshe cyane
icyo kibazo hariho abavuga ko ibyo byiyumviro byataye igihe aho havuga ko iki
bo twege kubijyanye na n'icyo tubivuga ko dufate nk'umukobwa agiye kugira gutorana iwabo habaye igihe atari hari hanyuma tugafatira kandi no kuri reyalite nko ku gihugu cy'u Burundi haba ibintu bita ngo biseke kenshi na kenshi usanga bake bagenda bakagurisha amatongo iwabo bayabahaye ngo bayarime abo bakobwa baca bagenda bakayagurisha bayagurishije bakabinjije mu muryango uwundi muntu mushasha ntawe inyifatazanana
ugacusanga Sengimana ndabona kanya katujanye nashaka kugushimira cyane rwose y'amatelefone y'abatumire bacu Kelly Eni Ela Bukeneza na Beni ya goranye ariko mwashoboye kuguma ngaha na telefone yanyu na mwebwe mwategereje gusaba yo muri Tanzania nashaka ndabashimiye cyane rwose ndashimiye kandi n'abanywanyi bose yaduteze amatwi ikiganiro cyacu mwisanga cyo umunsi mugira amahoro mugoroba mwiza mwese
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza chachu radio ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo chachu mugukerera
yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa ibyo byayiranze yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye